ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere, itariki zitatu z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo kuri metero 25, 31, 41, ku mugoroba naho mukatwumvira kuri 19 na 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo. Tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi, na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo ngumu sana.
Uoni Kibichuma Mokman kizigenza umugwi w'abakinyi baserukiye igihugu cha Kenya, aho bari bahejeje gutsinda umugwi w'igihugu cy'u Burundi mu nkino zahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Imikino yarayibaye mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Goma bariko barashwanyagura ivyapa vyabeyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu bakabita, n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ikiziga cya George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika kuva kuri wa mbere kiza kuba kiri mu ngoro y'inama nshinga amateka ya Amerika i Washington DC kugira umukuru w'igihugu agira 41 asezererwe ubwanyuma. Abategetsi hamwe n'abanyagihugu bifuza kumwunamira ubwanyuma bazohabwa ko karyo gushika ku munsi wa gatatu. Bush yitabiye Imana muri Leta ya Texas, aho yarasanzwe aba ku mugoroba ku munsi wa gatanu afise imyaka 94 y'amavuka ahitanywe n'ingwara. Bush yararongoye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1989 gushika igihumbi kimwe 1993. Ku munsi wa gatatu azosomerwa kandi inkuka y'imisa yo kumwibuka muri katedrale y'i Washington DC izokurikirwa n'ifubwa ryiwe ku munsi wa kane mu itongo ryateguwe ahasanzwe hari libreri imwitirirwa muri Leta ya Texas. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ku munsi wa gatandatu ko Perezida Donald Trump aramutsa iki gihugu ashobora kuzoja kuri ayo maziko. Indege yo mu bwoko bwa drone ya Leta z'Ubumwe za Amerika yarishe umukomanda akomeye w'umutalibani mu manuko bwa Afghanistan. Ibyaciye intege uwo muhari urwanya ubutegetsi muri ico gihugu. Abategetsi ba Afghanistan hamwe n'abatalibani ejo kuw'Imana bamenyeshije ko uwo mukomanda yishwe azwi ku izina rya Mullah Abdul Manan. Bavuga ko yicanywe hamwe n'abandi bane bari kumwe nawe ku munsi wa gatandatu muri district ya Nawzad mu ntara ya Helmand. Amakuru yavuye mu muhari w'abatalibani avuga ko Manan yari nkaburamatari wabo muri iyo ntara ya mbere mu bunini muri Afghanistan yagenzurwa n'abatalibani, kandi urufu rwiwe rwabaye uruhombo runini kuri uyo muhari. Intara ya Helmand izwi nk'umuhora ukomeye w'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe, kandi Manane niwe yagenzura urwo rudandazwa kugira haboneka amafaranga akoreshwa n'abatalibani. Icyo gitero cyabaye hari ayandi maraporo avuga ko Leta z'Ubumwe za Amerika zateye amabombe menshi muri Afghanistan mu mezi 10 ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi 2018. Igipolisi muri Israeli casavye kumushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe n'umutambukanyi wiwe Sara bahanwa ku vyaha byo gutanga ibiturire n'ibindi vyaha bagirizwa. Ibisabwa n'igipolisi bishingiye ku matohoza cakoze muntu mbere yo kumenya nimba hari uburusho bwahawe ishira hamwe Bezek rijeje gutuma tumana ko amakuru muri ico gihugu ca Israeli kugira rivuge neza kandi rihe ishusho nziza umushikiranganji wa mbere. igipolisi kivuga ko hari vyemeza bituma uwo muryango ufatirwa ibihano ku vyaha byo gutanga ibiturire ukunyuruza amatungo hamwe n'ibindi. Netanyahu yagiriza igipolisi kwizongingo zafashwe kandi zongera ziratangazwa n'imbere yuko amatohoza atangura. Mushikiriza manza wa mbere wa Republika muri Israeli niwe azofata ingingo nimba Netanyahu azofatirwa ibihano. Igipolisi cari caramaze gusaba ko umushikiranganji wa mbere hanwa ku bindi vyaha bibiri byo gutanga ibiturire. Ibyagirije by'ibiturire byaravuzwe kandi no kuri Sara Netanyahu bifatiye ku buzima bwiwe burenze urugero abayeho hamwe n'inyifato yiwe yo kwishira hejuru n'ubwibone aregwa. Ingaruka mbi z'ubushuhe buterwa n'ihindagurika ry'ibihe ntizari bwigere zishika ku rugero rigeze ko ubu. Ibyo byashikirijwe n'umukuru arongoye umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibidukikije Patricia Espinoza igihe hatangura ibiganiro ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Polonye. Intumwa ziserukira ibihugu bishika amajana abiri zikoraniye mu gisagara cya Katowice mu bumanuko bwa Polonye mu biganiro bizomara indwi zibiri bitumbereye gushira mu ngira amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe yatewe ko umukono i Paris mu mwaka wa 2015. Abateye umukono kuri ayo masezerano bemeranije kugabanya ivyuka barungika mu kirere hamwe no kugabanya ubushuhe ku rugero rwa degre Celsius ziri munsi ya zibiri kugera mu mwaka wa 2030. Ihindagurika ry'ibihe ryaravuzwe no mu nama yahuje ibihugu 19 kuri 20 bitunze kurusha ibindi ku isi yabereye i Buenos Aires muri Argentine, aho abakuru b'ibihugu bavyitavye bemeranije gukingira ibidukikije. Leta z'Ubumwe za Amerika nico gihugu conyene cikuye muri ayo masezerano.
Urakoze ya Louise ku makuru dushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ihiganwa gisiganwa ry'imiduga Rally du Burundi y'uyu mwaka w'2018 ryari ko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryaraye rirangiye. Mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryagenze neza naho byagenze uko. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 2026 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza Igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara ya Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komini ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komini nyene inyuma y'umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryagenze neza nk'uko Adone Gamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negamiye aratubwira ivyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi y'ibihumbi 2018 ikaba yagenze neza, twaritunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi rally twatanguye n'imiduga 11 mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5 kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya uru rukino mugabe imiduga yahejeje bite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari miduga hari wagize sanganya, hari umuduga wagize ingorane mekanika, ariyo n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kwirahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatahukanye ikibanza cya mbere ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team. Momo avuga ko gutsinda muri urwo rukino ari imigisha y'uhagana.
Twakoze neza cyane, piste zari nziza hose, Gitega, Ingozi twagerageje.
Akantu katumye mwe mushobora kurusha abandi muvuga muti naga inyanyuro mwakoze naka
muri rari ushobora kuvuga vraiment ni chance vraiment mais bon twagerageje
ubujeje gutunganya isiganwa y'imiduga mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ico bisunga mu gutanga amanota
klasima ya hali ingene bigenda duharura hari amabarabara twa twabateguriye bacamwo hama tugaharura umwanya bahakoze rero muri aya mabarabara yose kungene tubigenza turaharura umwanya bagiye barakoramo muri aya mabarabara tukasha duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura arari hakiri kare cyane bakayiheza bateje abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite mu guhanwa ko muri rari uwarengejeho nk'umunota cyangwa amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10 gutyo gutyo niko tuza turabigenza
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura hazotunganywa ayandi mahiganwa ubwo rukino kwaheruka ku magenekerezo ya 5 na 6 mu kwezi kwa 5 uyu mwaka icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza ubwo rukino Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa 5 Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bashwanyagura ivyapa vy'abiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu bakabita bavuga ko ari ukwerekana ko barambiwe n'amajambo y'abanyepolitike atagira ibikogwa Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi
Hirya no hino mu mujyi wa Goma urahasanga ivyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko Haraho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagiza aho babonye harabavuga ko bibabangamiye
Deja ni buchafu sabe ko nabiyongola binatuletea vraiment shida sana ndani ya vila
Biriya n'umwanda barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mujyi wa Goma nkatwa hakuri parking turakubura buri kanya buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza bisanga hasi bikibuze yongera bimanike bye kugaragara nk'umwanda rwose n'umwanda ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatanye hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora
avant la campagne électorale il y avait déjà des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira hari abari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na nimero bafite kandi wazubaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho nayo rero isa nkidakora kuko ubundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa ariko kandi n'utandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza ariko ubundi irarebera gusa byabaye bya bindi ngo no gukora amatora kinyekongo Société civile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe.
Ya même des candidats, je me dis on a suivi de près. Il y a des candidats qui sont victimes.
Haraba kandida turabikurikirana babigiriyemo ingorane mu gihe biyamamazaga bakirukanwa bateye amabuye ibuhene na majengo ubundi w'abagore bamwirutse mu isoko rya Birere bamutera inyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye niba se abaturage biruka ku bakandida bakabatera amabuye urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo Haraho bigera bakavuga ngo garutse gukora iki kandi wowe ubo baturage barahumuse kandi bazobatora no batatora
et la population sait qui voter et qui n'est pas voté
Gane Justin Mwanatabu muri société civile mu mujyi wa Goma asaba ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora. Ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka, kuko azi ko ntawe ugira icyo amubaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isashe aho wiboneye, bavuga ko amategeko akomeye ariko nta mategeko nyine. Gusa ibi byubahirizwa aho amategeko yubahirizwa. Abanyepolitike mujye mudufasha, ubutegetsi bugira intego zabwo, ntabwo ujya ku butegetsi nta ntego. Mudufashe rwose murica sosiyete yacu, birababaje. Mukeka ko tubarwanya ariko siko biri. Mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho. Kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye. Muri byo harimo ubwihugiko, imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa. Komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki 7 ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirugoya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411129. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-255-294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Ubunano n'umwanya w'inkuru ya sport n'imikino twateguriwe na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini. Duhere mu Burundi, Evariste Nzikobanya nka araya dushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hatangura nyezi na mu gisagara cha Bujumbura inkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Habaye inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye. Ku kibuga c'ishure nderabigisha NS muri komine Ntangwa habereye inkino zibiri mu rukino rwa netball. Mu rukino rwa mbere hatanye mu mitwe Uganda na Tanzania. Abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Uganda batsinze aho muri Tanzania amanota 35-18. Urukino rwa kabiri rwahuje Kenya n'u Burundi, ni Kenya yatahukanye insinzi y'amanota 30-26 y'u Burundi. Aho ni ku ruhande rw'abagabo. Muri volleyball ku ruhande rw'abagabo nyene habaye inkino zibiri ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama. Tanzania yatsinze Uganda 3-1, Burundi butsinda Kenya 3-1 nyene. Volleyball ku ruhande rw'abigeme inkino zibiri zabereye ku kibuga cha Park Nkuru y'igihugu kiri muri zone Rohero ya komine Mukaza. Abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abakenyezi bo mu gihugu cha Tanzania batsinze abo muri Uganda 3-1. Mu rukino rwa kabiri naho Abarundikazi batsinze Abanyakenyakazi 3-2. Mu mupira w'amaguru naho nyene habaye inkino zibiri kuri uyu w'Imana ku kibuga citira umuganwa Rudoviko rwa Gasore kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura. Igihe c'isaha 8 hatanye mu mitwe imirwi y'abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu bihugu bya Tanzania na Uganda. Umugwi wa Uganda niwo watahukanye intsinzi ya 2-1. Urukino rwa kabiri rwahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu by'u Burundi na Kenya. Abanyakenya batsinze Abarundi 2-2. Ijwi ry'Amerika yegereye umwe mu bakinyi b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'u Burundi, Denis Karera, rimubaza ingene yakiriye gutsindirwa imuhira. Kubwiwe izo nkino sizo gutsindana, ahubwo nizo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Nk'uko mubizi, intumbero y'izi nkino si higanwa nk'uko twogita higanwa, ariko ni uguteza imbere no gushigikira imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bigize uyu muryango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko. Umuntu aravye rero urukino ingene ruheje kugenda, nubwo twatsinzwe igihambaye twakinye nk'abavandimwe, twakinye nk'abamaze kunywana ni ukuvuga yuko insinzi ya mbere ni ingene urukino rwagenze ubundi bwobwo inkino zisigaye ziracyari nyinshi dufise abakenyi benshi twariteguye bikwiye imikenyero twakoreheje uno munsi twayibonye ahabaye agahaze twahabonye tuzokosora nta kibazo nta nkeka ko izindi nkino zisigaye tuzozitsinda kandi turavyizigiye
ku ruhande rw'abakenya karakanya muneza bahajije kurunka insinzi kizigenza w'umurwi kibicuma Morkman yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kwitegurira inkino zisigaye kugira batahukana igikombe.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo, tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi, na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana.
Kibicuma avuga ati urukino duhije gukina n'u Burundi ntigwari gworoshe naho twarutsinze. Twakinye n'umurwi ukinira ku kibuga cyawo, ariko twakoresheje ingufu nyinshi kugira turutsinde. None turanezerewe gutsinda kuno munsi biduha ingufu n'icyizere ko n'inkino zikurikira tuzogira byiza. Imigwi ya Tanzania n'Uganda n'imigwi ikomeye kandi twama twakinye, tugiye kwitegurira bihagije.
Tutajikaza, tutachukua mechi moja kwa wakati wake.
Inkino zihuza amanama nshingamateka na nkinguza amateka yo mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko ziriko zibera i Bujumbura mu Burundi zigira icenda kuva ubwo rwego rushingwa. Ibihugu by'u Rwanda na Sudani y'Efo nizo bitazitaze, bitekanijwe ko zizosozerwa ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi kwa 12. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ubonaho n'umwanya w'amakuru ya sport n'imikino mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aradushikiriza.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatatu muri championnat y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze IPRC Karongi amaseta 3 ku busa mu mukino wabereye i Karongi. Kuri stade ntoya y'i Remera habaye imikino ine. Kaminuza y'ubukerarugendo UTB yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3 ku busa mu mukino watangiye isaa sita. Kirehe Volleyball Club y'umutoza Jean de Dieu Bagirishya uzwi nka Jado Castar ikaba itorohewe muri championnat. Mu mukino wakurikiyeho watangiye isa 8 yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu mukino wa gatatu ikipe ya IPRC Ngoma yatsinze APR Volleyball Club amaseta 3 kuri 2. Guhera isamu ya zijoro byari amacuma acanye hagati ya Gisagara Volleyball Club na Kaminuza y'ubukerarugendo. Gisagara yabanje gutsinda amaseta 2 ya mbere, Kaminuza ya UTB nayo itsinda 2 ndetse yegukana ni seti ya 5 ya kamarampaka. Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo, kapiteni wa Gisagara Volleyball Club, asanga gutakaza uyu mukino byaratewe no kwirara.
Ni match navuga ngo dutunguye twe nka ekipe ya Gisagara kubera ko twatangiye neza tubakina abiri ku busa, twumvaga tugiye kugitina atatu ku busa rwose ko ubanaga ibintu byose twayemekirije, ariko nyine nk'uko mu Kinyarwanda bacu umugani ngo wabona bari babiri umwe abayigiza nkana, tubise nyine dutakaza ku munota wa nyuma. Ariko navuga ngo nicyigisho kuri jyewe, nicyigisho ko tugomba kwirara nuko nagiye twagiye tubivuga. Amakipe duhanganye arakomeye kuko ugeranyije ko twari tumeze twumvaga amakipe twagombye kuyatsinda igihe cyose, ariko nk'ubu ngubu badutsinze ni mu ntangira shampiyona. Njye navuga ngo ahubwo ni icyigisho cyiza kugira ngo tubone uko twitegura ino shampiyona, navuga ko ikomeye.
Ntawavuga ko wenda habayemo amakosa mu misimburize.
Mu by'ukuri buriya umutoza agira ashuwaye kandi ashuwaye turanayubahiriza, kandi nanone hagati yacu abakinnyi twese tujye dufite amakarita atandukanye no gukina butandukanye. Njye navuga yuko nta kibazo giye kuba ngo utsimbuze. Ubonaga ekipe muri rusange twageze ahantu muri arijya hasi. Njye kintu natekereje gikomeye ni uko nabonaga twizeye gutsinda yitibi byoroshye, ariko yitibiyo ifiranyotewe byibuze ashaka gutsinda ikipe two Gisagara byibuze nayo ikishimira intsinzi. Wabonye ko baragira ngo batwereke igikombe. So rero yitibiyo yari ifite inyota nyinshi, twebwe twumvaga bibuze koroha, ariko muri arijya ijya hasi kubigarura bitabyanga.
Reka tunyarukire mu mukino wa triathlon utaramara igihe kinini utangijwe mu Rwanda. Uyu mukino ugizwe n'inyabutatu ikomatanyije umukino wo koga, kwiruka n'amaguru no kunyonga igare. Mu mpera z'icyumweru gitaha i Kigali hazaba irushanwa rya duathlon, aho abakinnyi bazasiganwa biruka ku maguru no ku magare. Ibisobanuro bigendanye n'iri rushanwa turabigezwaho na Alexis Mbaraga, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda.
Tariki 16 z'ukwa 12 ejo bundi tuzakora umukino nyine wa duathlon. Twifuza ko uzaba identite y'umujyi wa Kigali kandi ukabangaruka mwaka. Turifuza rero ko abantu batangira kumenya umukino wa duathlon uko umeze kandi bakanawitabira ku bwinshi. Ndetse ejo bundi bizaba ari nko gukora uburyo bwigerageza kuko mwaka utaha ishyiramo mpuzamahanga ryatwemereye ko tuzakora irushanwa mpuzamahanga rya duathlon hano mu mujyi wa Kigali. Bikaba rero dushaka ko abantu bagenda bamenya icyari cyo bamenya uko umukino kinwa ndetse natwe bwacu tukajya tugerageza ubushobozi tugenda dufite n'uburyo n'ubumenyi kwa uyobora
Duathlon ya Kigali harimo kwiruka hakabamo no kugenda ku igare ese intera bazanyura mwari mwa determina cyangwa se muracyari muri preparation
twayishyizeho urumva n'ubundi hazaba biburiranye n'umunsi wa CAF Friday usanzwe hano muri Kigali no kuvuga ngo ni inzira n'ubundi isanzwe yo kuva hano kwa Rando Gishushu hari ya ku nteko kugera hari ya kuri convention uciye kuri ambasade y'Abaholandi ugagera no tuzagera no mu mugi kwera ko amagare tuzakora ibirometero hafi 30 nubwo ngo bashobora gukora inshuro nk'ebyiri hanyuma amaguru ho bazakora ibirometero 5 bwa mbere hanyuma inshuro ya kabiri bakora inono n'ibirometero 5
Mu mpira maguru ejo ndi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika ku maclub azakina imikino yayo kwishyura mu kiciro cy'amajonjora yibanze mu irushanwa rihuza amakipe yabaya mbere iwayo ikipe APR FC izahura na Club Africain mu mukino uzabera kuri stade mpuzamahanga y'Iradesi muri Tunisia Mukura Victory Sport izahura na Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo kuri stade Huye ibutare mu irushanwa ry'impuzamashyira hamwe y'umupira maguru muri Afrika Mu mikino ibanza yabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize ku mpande zombi amakipe yari yanganyije ubusa ku busa yari Claude Munyandinda I Kigali Yeah.
aho ni naho duhereje ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabashikirije turashimiye mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalalari Masi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.